Imwumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamirandiri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Fidel Niyongabo. Imiryango yitwaye isaba indishyi mu rubanza rwa Denis Kazungu baratakambira inzego zibishinzwe mu Rwanda, bavuga ko bifuza ko uregwa yobereka aho yashinguye imivyimba yaba yishe kugira ngo bashobore gushingurwa mu cubahiro. Urwego rukwirikirana ibyaha mu Rwanda RIB rwabwiye Ijwi rya Amerika ko rwatangiye gufasha ababuze ababo rubicishije mu gukoresha uburyo bwo gupima amaraso ADN.
Indishyi wa kwa Kazungu ntiwanazibona kuko nta ndishyi wabona zo kugura umuntu ziguza umuntu. Kazungu yanyiciye umwana aranabyemera ko yamwishe.
Uwo n'umupfasoni Mukakaramba yabuze umuhungu wiwe muri ubwo bwicanyi bwagirizwa Kazungu. Ivyu ko leta y'u Burundi yugaye imipaka ihuza u Burundi ihuza u Rwanda n'icyo gihugu ku mupaka wa Nemba mu karere ka Bugesera byatumye ataruja n'uruza rukihari. Bamwe mu Barundi bari batashe basubiye iwabo ntibashobora gusubira mu Rwanda, ndetse na bamwe namwe mu makamyo atwara imizigo yahora ava mu Burundi yinjira mu Rwanda no muri iki gihe yarahagaritswe. Ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu ku isi Human Rights Watch mu cegeranyo ryama risohora uko umwaka utashe ryashize abona ku wa kane ryagirije Israel ko yakoze ibyaha byo mu ngwano mu ntara ya Gaza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza hamwe n'ibindi bihugu bike bicuditse byakoze ibitero byo kwihora ku bitero byari byakozwe n'abahuti ku mato mpuzamahanga atwaye ibidandazwa mu kiyaga gitukura no mu kigobe cya Aden. Aya makuru rero tuyahereye kuyavugwa hirya no hino ku isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza hamwe n'ibindi bihugu bike bicuditse byakoze ibitero byo kwihora ku bitero byari byakozwe n'abahuti ku mato mpuzamakungu atwaye ibidandazwa mu kiyaga gitukura no mu kigobe cya Aden. Inkuru ducikirizwa na mugenzi wacu Jenny Mukankusi.
Ibyo bihugu byakoresheje indege mu kugaba ibyo bitero bigamije kugabanya cyane ububasha bw'uwo mutwe ushyigikiwe na Iran. Ubuyobozi bw'ingabo za Amerika kuri uyu wa kane bwavuze ko ibitero bitandukanye byakubise ahantu harenga 60 hagambiriwe, ahantu 16 mu bice bigenzurwa n'abahuti bo muri Yemen. Aha harimo aho uyu mutwe ufite ubuyobozi, aho uhunika intwaro n'aho zikorera, ndetse n'ahatererwa ibisasu. Igisirikare cy'Ubwongereza cyasohoye amafoto y'indege zabwo zihaguruka ku kibuga cy'indege cy'ibirwa bya Chypre zigiye kurasa ahateganyijwe, harimo amazu abikwamo kandi agakoreshwa mu kohereza za drone na za misile ku bwato mu nyanja itukura no mu kigobe cya Aden. Aha habariyemo kandi ibitero bibiri biheruka byagabwe nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu 12 bihaye abahuti icyo umwe mu bategetsi bo muri Amerika yasobanuye nko kuburira bwa nyuma. Akanama k'umutekano ku isi kawone kasabye umwanzuro wemejwe kwa gatatu ko ibitero by'abarwanyi b'abahuti bo muri Yemen mu nyanja itukura bihita bihagarara. Aka kanama kamaganye Iran mu buryo buziguye nk'igihugu gihe intwaro nyinshi abahuti. Uwo mwanzuro wateguwe na Amerika n'Ubuyapani wemejwe n'amajwi 11-0. Uburusiya, Ubushinwa, Algeria na Mozambique byarifashe. N'umwanzuro wamagana mu magambo akarishye ibitero bigabwa n'abahuti ku mato y'ubucuruzi, uvuga ko ibitero nk'ibyo bibangamiye ubuhahirane ku isi muri rusange kandi ko bitesha agaciro ubwisanzure mu nzira zo mu mazi.
Urakoze Eugene kuri iyo nkuru. Ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu ku isi Human Rights Watch mu cegeranyo ryama risohora ku mwaka utashe ryashize ahabona kuri uyu wa kane ryagirije Israel ko yakoze ibyaha byo mu ngwano mu ntara ya Gaza. Inkuru rero twabateguriye.
Mu gihe intambara zikomeye ziriko ziraba muri Ukraine n'intara ya Gaza, ishyirahamwe Human Rights Watch ryavuze ko umwaka w'2023 waranzwe n'ityozwa rikomeye ry'agateka ka muntu. Uwo mwaka waranzwe no gusinzikara gukomeye kw'abanyagihugu. Iryo shyirahamwe ryaranebaguye amaleta y'ibihugu bitari bike yifatiye mu gahanga bikomeye ihonyangwa ry'agateka ka muntu ryakozwe n'uruhande rumwe gusa, ritangaza ko ivyo bigiramira agateka ka muntu ku mpande zose. Lama Faki akora mu ishyirahamwe Human Rights Watch. Lama Faki agira ati:
Some states have been ready to rightly.
Amareta amwamwe yaranebaguye mu buryo bwumvikana ibitero abarwanyi b'umurwi wa Hamas bakoze ku butaka bwa Israel ku itariki 7 y'ukwezi kw'icumi mu mwaka uheze. yamara ayo mareta ntiyashatse kwiyamiriza amabi igisirikare cya Israel kiriko kirakora mu ntara ya Gaza.
Ibihugu bicuditse bikomeye na Israel birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bitari bike vyo ku mugabane w'Uburaya byarashigikiye uburenganzira bwa Israel bwo kwivuna umwansi. Anthony Blinken n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Anthony Blinken agira ati:
"You know that facing an enemy that embeds itself among civilians.
Turazi ko guhangana n'umwansi yihisha mu banyagihugu mu mashure, mu bitaro, akarasa ari muri ivyo bibanza ari bintu biba bitoroshe na gato. Yamara ibitigiri by'abasivile bahitanwa n'ibitero vya Israel mu ntara ya Gaza cane cane abana biri hejuru cane.
Particularly on children is far too high."
Ishirahamwe Human Rights Watch ryaravuze kandi ku banyagihugu basinzikajwe n'intambara muri Sudani n'abategetsi b'abasirikare muri Myanmar babandanya gukandamiza ubwoko buri kurushi muri ico gihugu. Mu karere ka Sahel muri Afrika, ishirahamwe Human Rights Watch ryatangaje ko imigwi y'intagondwa z'abayisilamu n'inteko zigwanya iyo migwi bakora ivyaha bikabije ku banyagihugu. Icegeranyo c'ishirahamwe Human Rights Watch caravuze kandi ku ihohoterwa ry'abafasoni ku ntwaro y'abataliban muri Afghanistan. Iryo shirahamwe ryaragirije kandi ibihugu bitari bike biri mu Buhindi, u Rwanda n'Ubushinwa ko birondera kugirira nabi abanyagihugu bavyo bari mu mahanga, kenshi abanyapolitiki batavuga rumwe na leta canke imiryango yabo iri muri ivyo bihugu. Igisirikare c'Ubushinwa kuri uyu wa gatano cyatangaje ko kizohana vy'akarorero utwigoro twari to twose two gushira imbere ukwikukira kwa Taiwan n'umunsi umwe imbere y'uko amatora akomeye aba muri iryo zinga. Ubushinwa uvuga ko ribwegukira. Igisirikare c'Ubushinwa cyatangaje ko kiri magabo umwanya wari wo wose kandi kizofata ingingo zose zikenewe zigenewe guhana vy'akarorero utwigoro twa twose twa Taiwan two kurondera kwikukira. Umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe kwivuna abansi bw'Ubushinwa Zhang Xiaogang niwe yatangaje iyo nkuru kuri uyu wa gatanu. Zhang yagirije umugambwe uri ku butegetsi wa Taiwan ko uri kurondera gutuma iryo zinga rija mu ntambara mu kugura ibigwanisho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakungu ariko arakurikiranira hafi amatora zoba kuri uyu wa gatandatu muri Taiwan mu gihe iryo zinga rihanganye n'igihugu c'Ubushinwa inguvu zacu zitera zikomera kurushiriza. Mu myaka ya vuba Ubushinwa bwararungitse ubwato bwago bw'ingwano n'indege mu micungararo y'izinga rya Taiwan. Taiwan ni zinga rifise abantu imiliyoni 23. Iryo zinga riri kuri metero 180 umuntu avuye ku butaka bw'Ubushinwa. Ubushinwa bwatangaje ko buzosubira kwigarurira iryo zinga umunsi uri izina. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahera mu Rwanda. Imiryango yitwaye isaba indishi ku rubanza rwa Denis Kazungu bakaba batakambira inzego zibishinzwe bavuga ko bifuza ko uregwa yoberekaho yashinguye imivyimba yabo yishe kugira ngo bashobore kubashingura mu cubahiro. Urwego rukurikirana ibyaha mu Rwanda RIB rwabwiye Ijwi rya Amerika ko rwatanguye gufasha ababuza babo rubicishije mu gukoresha uburyo bwo gupima amaraso ADN. Ninkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagira ubusa ari Kigali mu Rwanda.
Madame Odeta Mukangarambe numwe mu baregera indishyi mu rubanza ubushinjacyaha bukurikiranyemo Denis Kazungu ibyaha birimo iby'ubwicanyi. Uyu mubyeyi nawe afite umusore Kazungu yemera ko yishe arangije atwara ibyangombwa bye akajya bikoresha yiyoberanya. Nyakwigendera yitwa Eric Turatsinze. Mu kiganiro yaduhereye ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ruburanisha Kazungu byumvikana ko Mukangarambe kuva yabura umuhungu we ibyamubayeho si inkuvu biracyari bikomere. Ari mu batakambira inzego zitandukanye kuregwa yabafasha akagaragaza aho yashyize imirambo y'ababo bakabashyingura.
Indishyi wa kwa Kazungu ntiwanazibona kuko nta ndishyi wabona zo kugura umuntu ziguza umuntu. Kazungu yanyiciye umwana aranabyemera ko yamwishe ariko kugeza uyu munsi sindabona n'umubiri we ngo ngushyingure. Mu by'ukuri inzego ziri bumbone zikananyumva badufashe nibura Kazungu atubwira aho yashyize imibiri y'abana bacu nibura tubashyingure. Nicyo kintu kibabaje umutima wanjye cyane.
Mukangarambe uregera indishyi muri uru rubanza rwa Kazungu ahamya ko ari mu ba mbere bakoresheje ibizamini by'uturemangingo ufatizo twa ADN.
Ariko mu by'ukuri kugeza uyu munsi nakoresheje DNA mu bantu ba mbere badufashe Kazunga ajya mu rukiko azadufasha no kutubwira abashyize imibiri y'abana bacu tubashyingure mu cyubahiro.
Bwana Thierry Murangira uvugira urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB yatangarije ijwi rya Amerika ko nyuma yo kubona imibiri bayohereje mu kigo gipima ibimenyetso bya gihanga bagamije kumenya amasano n'ababuze ababo. Mu butumwa bugufi yatwandikiye yavuze ko babonye abantu barindwi bafitanye amasano na benebo bahita babashyingura. Bwana Murangira yabwiye ijwi rya Amerika ko bagitegereje ko abandi baza gukoresha ibizamini bya DNA basanga bafitanye amasano bakazabahabwa bakabashyingura. Hari undi mugabo wirinze gutangaza imyirondoro ye, nawe avuga ko Kazungu yamwiciye umusore witwa Yves Kimenyi wari urangije amashuri ya kaminuza. Uyu mugabo yemeza ko yabuze umuhungu we mu mpera z'umwaka w'2021. Yatubwiye ko mu bihe bitandukanye yagiye ahura imbonankubone na Kazungu bakanasangira agamije ko yamuha amakuru ku muhungu we.
Kazungu bigera igihe anyemerera yuko twahura duhurira ku giporoso. Yewe ndanamusengerera mwabantu. Ndamusengerera rwose ngira ngo ampa makuru y'umwana wanjye. Mara ko musengerera arambwira ati rero hari umuntu ngwaje i Kanombe ubwo umunsi wo kugira ngo tuzajyane mu rugo nkwereke naho ibintu biri, wampa nk'icyumweru kimwe umugwayi wanjye akabanza agakira. Akomeza kumberega bigeza n'igihe hazarampa ngo duhure kuri Bingaro. Nkagenda nkamutegereza nkageza saa tatu z'ijoro akambwira ati hangane baguhe icyo kunywa. Ndaje ndishura ngategereza nabona bigeze saa yine batangiye gufunga akabari nkataha.
Uyu mugabo akemeza ko umuhungu we yarafatiye runini umuryango.
Twese aduhaga amafaranga, yaradutunze, afite ibintu mu nzu byuzuyemo, nuko umwana aza kubura. Dusubira kuri Libu rero batubaza nanone igihe yaburiye, tubabwira yuko yararangije imyaka ibiri yarabuze, ubwo babihuza nibyo byo gufatwa kwa Kazungu. Badufashe biriya bizamini bya ADN, ubu turategereje yuko bagira icyo badusubiza.
Kuri uyu wa gatanu nibwo byari byitezwe ko Kazungu atangira kuburanishwa mu mizi mu rubanza aregwamo kwica abantu bagera kuri 14 yarangiza akabataba mu cyobo yari yaracukuye mu nzu mu karere ka Kicukiro. Kazungu yumvikanaga mu buryo bw'ikoranabuhanga rya Skype ari muri gereza ya Nkuru ya Nyarugenge iri mu mageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali. Umunyamategeko umwunganira Faustin Murangwa yabwiye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko atabonye umwanya uhagije wo gutegurana urubanza na Kazungu, asaba ko urubanza rwasubikwa. Ni umunyamategeko wagenwe n'urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko zo mu Rwanda yabwiye umucamanza ko urugaga rwabo rwamugennye nyuma yo gusanga Denis Kazungu atabasha kwiyishyurira ikiguzi cy'umunyamategeko. Ubushinjacyaha bwasubije umucamanza ko ari uburenganzira bw'uruhande baburana kubona umwanya uhagije wo gutegura urubanza kugira ngo hazatange ubutabera buboneye. Mu byaha birimo iby'ubwicanyi byabyaye impfu z'abantu 14 Kazungu aregwa, harimo n'icyaha cyo gusambanya abagore ku gahato yarangiza akabica akabataba mu nzu y'abagamo. Mu kwezi kwa cyenda k'umwaka ushize 2023 nibwo ijwi rya Amerika yatangaje inkuru y'ubwicanyi budasanzwe buregwa Denis Kazungu. Kazungu ku rwego rwa mbere yaburanye yemera ibyaha, akavuga ko bamwe mu bo yishe biganjemo abakobwa yabanzaga kubasambanya yarangiza akabica akabataba mu cyobo yari yaracukuye mu nzu y'abagamo. Avuga ko yabazizaga ko bamuteye sida, ariko urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda rwateye utwatayo makuru rwemeza ko Kazungu ari mutaraga. Urubanza ruzasubukura mu ntangiriro z'ukwezi gutaha. Ehe, bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Erika kuri iyo nkuru. Inyuma yuko leta y'Uburundi yugaye imbibe zihuza n'u Rwanda ku rubibe rwa Nemba mu karere ka Bugesera, nta ruja n'uruza ruhari. Bamwe mu Barundi bari batashe basubiye iwabo bagize ikibazo cyo gusubira mu Rwanda, ndetse namwe mu makanyo atwara imizigo yava mu Burundi agiye mu Rwanda nayo yarahagaritswe. Dufise ku telefone umenyeshamakuru wacu Gloria Ishimwe. Gloria, uratwumva?
Ndabumva neza Federic.
Washoboye kwishikira kuri urwo rubibe rwa Nemba, watubwira uko ibintu byifashe muri uwo mwanya?
Yego, murakoze cyane. Nta rujya n'uruza koko ruhari, mwari mumaze kubivuga. Hari amakamyo ari nk'aho nakita aho dukunze kwita muri neutral zone cyangwa zone neutre, ahaba hatari abantu cyangwa se ibinyabiziga. Hari amakamyo yafatiriweyo atwaye ibicuruzwa kugeza n'aya masaha ntabwo mu by'ukuri arahava. ikindi navuga nuko hari abanyarwanda bashaka mu byukuri kwambuka bava mu Burundi nabo bafatiye aho ngaho kimwe nyine no mu Rwanda hari abarundi bari bateganyaga kujya hari abarundi bari bari mu Rwanda bateganya kujya nyine bwo gusubira mu gihugu cyabo bakora imirimo y'ubucuruzi akenshi cyane ko ariyo bakora iciriritse nabo babuze uko bagenda.
Umwuka woba umeze gute ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi inemba?
Ntago byoroshye, bamaze amasaha menshi mu byukuri bategereje bareba ko mu byukuri bakomoreye bakabakingurira imipaka cyangwa se bakabaha uburenganzira bwo gutambuka. Nubwo bitari byoroshye, abanyamakuru bari baje gufata mbese amakuru cyangwa se kuba bareba umwuka uko umeze nabo nabo byadusabye ko tubanze tugategereza nyine. Ntabwo ari ibintu byari byoroshye, hari umutekano ukomeye nkuko mwabibonye ko leta y'u Burundi yafunze imipaka ihuza iki gihugu n'u Rwanda.
Leta y'u Rwanda irabivuga kwiki?
Leta y'u Rwanda yasabye abaturage gukomeza gutuza, ariko nkuko mwabibonye ejo mu itangazo asohoye yavuze ko mu by'ukuri bibabaje kandi bizabangamira urujya n'uruza rw'abaturage bakora imirimo iciriritse cyangwa se nyine banakorera ubucuruzi kuri ibipaka cyangwa se muri ibihugu byombi.
Ndabashimiye Gloria Ishimwe.
Yego, murakoze.
Muri uyu mwaka w'2024 ibihugu bifise hafi cya kabiri cy'abantu baba ku isi bizogirisha amatora mu byiswe umwaka ukomeye cyane w'amatora mu mateka. Ibihugu bigera kuri 76 birimwo abantu bagera ku miliyari 4 bazogirisha amatora yo mu ntara y'abashinga amateka n'ayo bakuru b'ibihugu. Ayo matora azogira ingaruka kuri politiki, demokrasi n'imigenderanire mu makungu, ashobora kuzotuma icuka kibi kiyongera mu makungu. Twaganiye na Frederic Yabamvuga inyumvira umuhinga mu migenderanire yigeze kuba icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu mu Burundi ari Brussels mu Bubiligi, na Pascal Niyonizigiye yigisha ibyerekeye politike kuri kaminuza y'u Burundi ari Bujumbura. Baravuga kuco ayo matora avuze n'ingaruka ashobora kugira mu makungu. Dutangure dutega amatwi umushinga ntahe Frederic Bamvuga inyumvira.
Niko tubibona kubera imvo zikurikira, umuntu ariko arumviriza ingene isi iri kwiratembera iko irasubira muri bya byumviro bya kera. Wasanga hari ibice bibiri bikuru by'isi, igice cegamiwe na Amerika n'abandi muri URSSR, umunsi ari Uburusiya Federation. Ukakibona hari ibihugu byinshi amatora abaye muri Nations Unies, ukabona umunsi hari ibihugu byinshi byegamira Uburusiya, ibindi bikaguma kuri Amerika, ibindi bikaguma hagati na hagati. Aya matora akaba abaye gihe bwashyize ingufu nyinshi mu ntambara bugwanya Ukraine, mu by'ukuri kugarura bya bihugu bari bafise mu gihe cya Urusi. Uyu munsi akaba atayindi nzira womenga bafise atari gukoresha ingufu. Aya matora akaba ari bwagirabe cyane cyane iwabi muri Amerika. Ubona neza ko Trump amatwara yiwe yerekanye yuko yavuga ati Amerika gusa ibindi bindi baragira ibyo bashaka, baragira politike yabo, atari ko jewe kenda gishinga ni Amerika. Nibisanga niyo Amerika yitwa kuri abanyamerika, kumenga muri Amerika hari abanyamerika. Abanyamerika bariyo sibanza bari bambayere baba amerendi yisuja nabugere hari nabimukire ibyo ro bakabyibagira, ukamenga ro hari uwashitse imbere y'uwundi nafise amateka makuru gusumba abandi. Ibyo nibyo ndiko ndabona, kandi binajyaga bigaca bigira ingaruka mbi ku butunzi, kuko begambiye bari butunzi buca bugenda hariya babisanga by'ukuri. Ibibazo tugiye kubona izarimo birafata iyo nzira, na cyane cyane ko uyu munsi hari ibyumviro bya demokarasi, imigambwe myinshi irimo irashira muhambavu ibyumviro bya demokarasi by'ibihugu byabo.
Yego, ndabashimiye. Namwe Professor Pascal Niyonizigiye, aya matora arimwo n'ibi bihugu by'ibihangange bifise igihagararo gikomeye ku bijanye na politike mpuzamakungu, mubibona gute? Niko mubibona, mubona nkuko nabivuze mu ntangamarara ko ayo matora abonwa muri bya bihugu birenga 60 nk'amatora akomeye cyane mu mateka y'isi.
Igome ayo matora azoba mu bihugu byinshi, kandi azoba ari amatora ashobora kugira ingaruka zikomeye ku iringanizwa ry'isi. kuko nkuko umusinga ntahe bavuga iyo vira bivuze ariko haragaruka kwisi ibintu bitoroshe ariko Jesse novuga ngo ni nka bimwe byariho imbere yuko hahera wa mushamirano hagati y'ishyirahamwe ry'abasoviyeti na Amerika cyangwa ibindi bihugu byo muri Buraya bw'Uburengerazuba kuko burya kijya gihe cyane cyane byari ibyumviro bya politiki bimwe bita ideoloji ariko ubu novuga ko ari iby'ubutunzi n'ibintu byo kugerageza gukomeza inguvu za gisirikare kuko murabona nka Amerika ubu baravuga ko Trump ashobora gutsinda ayo matora kuko Joe Biden nibyo yemeye ntiyabishyize ko nka neza kandi ubu kubera ubukene bwaje buva ku ngorane zabaye 2008 n'ubu zitarahera zijanye n'ubutunzi n'iby'amafaranga bituma abantu benshi bakwirikira abantu bafise politiki zintagondwa nka kujya kwa Trump cyangwa abandi zaburaya bamwe bavuga muri extreme right kubera abantu basa n'abihebuye bakavuga ati dukeneye abantu bakomeye bigiza y'abantu b'impunzi baza kutwaza mu bihugu byacu bitunze bakaza gutera ubushomeri n'ibindi murumva ni inzira itoroshye cyane aha muri ibihugu byacu nabyo byo mu nzira y'amajyambere biraboneka yuko ibihugu byinshi muri Afurika biriko birafata inzira nshasha ubu unye bimwe bimwe biriko biridohora ku bihugu byahora bibiganza kera bakavuga ati tutegereza gutora inzira zacu gutera imbere
reka duhere ku matora nk'uko mwariko murabivuga akomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihugu kizwi ko gifite igihagararo gikomeye cyane ku isi mushinga ndahe bamvuga inyumvira aya matora muyabona gute mubona ashobora guhindura ibintu gute haba hagati mu gihugu muri Amerika no mu makungu kubizo yavamwo
aho duhera sikure turahera ukuntu politiki ya Trump yari imeze Trump igihe ciwe avuga ati jewe umwitwarariko wanje ni Amerika kandi akavuga ati kubera izo mvoro ntidukeneye abantu baza kutuvogera ngo baje gusaba ubuhungiro ngaha nacyo gituma avuze ati jewe nduba ku ruhome hagati ya Mexique na Amerika ariko Mexique igihugu kiri Amerika muri ico bita Amerika yo mu buraru cyo gituma mvuga nti byari ibihugu nka bimwe byabwizwa kumvikana ingende babana kandi wakavuga ati ntabwo dushaka ni bagumi wabo kabo kandi kwari ibihugu byo muri Amerika bigenda gute igihugu cyo muri Amerika yibita Etats-Unis babe boroherwa bafise amategeko bafise ingende babanye mugabo muri Mexique hakaba ubukene abantu bagahunga baza guhungira hariya ubiye politiki iyo nicyo cya mbere nabona kandi ku buryo mvuga nti hamwe Trump yugaruka ikibazo cyo kumvikana Mexique ikibazo no kuraba ingene basubira kubandanya rwa ruhome rwa hera iyo ni cya mbere cya kabiri ni ingene yabana n'Uburusiya baravuze cyane iby'amatora ingene Uburusiya bwafashije kwibwa ubwana matora agenda uko yagenze muri Amerika numvirije kandi Trump ariko aravuga aratanga akarorero kuri President Putin avuga ati nawe nyine aravuga ko demokarasi yakitahiri kwiraja urumva ko bafise ibintu bari buhurire kuri Amerika ningene bahora barabana nabi kumva president muri Amerika avuga afata akarorero kuri president wo mu Burusiya tubona uti aya matora ni yaba hari ikintu gishobora guhinduka na cyane cyane ko President Putin avuga ati jewe nimbona amatora abaye hakaza Trump ingwano yo muri Ukraine ndayitsinda kubera ko ibigwanisho byinshi biva muri Amerika cyanke mu Buraya bitewe na Amerika ibyo bintu bica bihagarara gutyo rero Ukraine ndayifukamike iheze aze tuganire basubire kuri igihugu cyanje
tuze ku mirongo ya telefone dufise Jafet Gafi Bodi Akimana
Jene ngayi Bujumbura i Burundi n'uko navuga nuko aya matora ingirajya nk'ijya mbere aba ku migabane aho agiye guhuza abantu isi inzigira bwawe bwa mbere mu mateka bishobora gushika rero agateza impagarara mu mpande zimwe zimwe zisi
nka hehe nka yo mu bihe bihugu uhavuga
turavuga nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'u Burusiya
murakoze
ndabona mwebwe
bise kandi Frederic Salpongo
ndabona neza ijwi rya Amerika bahamagaye ndi mu murenge wa Burega mu karere ka Rurindo mu majyaruguru y'u Rwanda yego ndafite igitekerezo cyangwa se icyumviro nk'uko mubivuga mu by'ukuri urebye uyu mwaka ni umwaka udasanzwe ku bijyanye bijyanye n'ibihugu aho nk'uko mwabivuze ibihugu bigera kuri 64 bifite amatora y'abaperezida cyangwa se n'izindi nzego muri uyu mwaka. Mu by'ukuri iyi izatubera ishusho izatwereka ese isigeze mu bijyanye na demokarasi cyangwa se n'ubwisanzure n'imiyoborere, kuko iyo urebye kuri buri mugabane nibuze ugihagarariwe n'ibihugu bigomba kuzabamo amatora. Ubwo rero ni igihe cyiza ndetse n'abasesenguzi bo kugira ngo bamenye ese isi ihagaze mu kijyanye na demokarasi cyangwa se mu kwishyira ukizana kwa muntu, kuko niho bizagaragara. Kuko hari aho tuye twumva amatora aba ntibigende neza, ariko twizeye ko byazagenda neza kugira ngo turusheho kubona neza aho isi igeze. Nimba ibihugu birenga 64 bizagira amatora y'abakuru b'ibihugu n'izindi nzego, bivuga ko ari igihe gikomeye cyane, ariko tugomba kwitegamo impinduka ko isi ikwiye kuba mu mahoro, ko gutora ari uguhitamo atari ibintu wenda wavuga ko birenze cyane ku buryo abantu bajya mu matora bakagira ubwoba, ahubwo abantu bajya mu matora bakumva bakomeye ko baba bagiye guhitamo uburyo bazabaho mu myaka iri imbere. Ntekereza ko nkanjye ubwanjye nko mu Rwanda natwe turayafite, turi bwo mu bihugu bifite amatora, dutekereza ko nibuze muri icyo gihe kiri imbere ari igihe cyo kureba koko nimba mu bijyo bihugu bibaye ntihagire impinduka ziba zaba mbi ku baturage, nibwo tuzabona ngo demokarasi ku isi ihagaze hehe, kuko ni igihe cyiza cyo kubisuzuma ko tuba dufite aho turebera.
Murakoze.
Murakoze namwe mu by'Amerika.
Ndabashimiye. Professeur Pascal, kuri ibyimviro bya Jafet na Frederic, nka Frederic aravuze ko ukwabo n'ibintu aya matora reka zoba nk'igipimo cya demokarasi, uko demokarasi izoba yifashe ku isi, niko mubibona mubivuga kwiga?
Ego nibyo, ariko ikintu dukwiye kumenya nuko demokarasi igwaye henshi no muri bijya bihugu byitwa ko bimaze gutera imbere muri demokarasi. Demokarasi iragwaye cyane kuko ibyo abanyepolitike bendera bagomba kwitoza biba ari ibintu byiza cyane, mugabo ibyo bintu ntibiba bikurikiza kenshi. Kubera iki? Bamaze gushika ku butegetsi baca bakoresha amafaranga, bagakoresha ubutegetsi bafise kugira ngo babandange batwara atawe ushobora kubaciramo. Ni bimwe bita mu Banyamerika storytelling, baremera bakemera ubuki bategeka nta bintu byo kurondera ngo demokarasi mere kujya bayivuga gukurikiza ibyiyumviro by'abanyagihugu n'ibindi, ahubwo uca usanga batwara muri leta basa n'abaganza abasukira abanyagihugu muri ibyo bita le pouvoir législatif, cyangwa ugasanga barabakoresha mu buryo usanga urushya rukora cyane. Ni nacyo gituma abantu benshi bibwira kuri demokarasi bavuga yuko demokarasi igwaye cyane ku isi. Ego niko, ingero si zimwe, hari igwaye kurusha, ariko demokarasi bigira gwaye mu bihugu byitwa ko biteye imbere. Muribuka kuri Donald Trump n'abantu binjiye muri Capitol bakamenagura ibintu, abantu baribaza ati none bijya nicyo demokarasi nibyo twakurikiza? Nk'akarere k'igihugu kimaze imyaka irenga 300 muri demokarasi.
Murakoze. Dufise kandi Obed Ndiho kubwayo.
Ndi mu Burundi. Rero naje icyumviro kaze muno minsi kugira ngo demokarasi ntabwo ikwiye neza nk'ibihugu byo muri Afurika. Uko ugerageje kuraba ibihugu byinshi basa mu bihugu by'amatora, mugabo rero demokarasi ntabwo yubahirizwa. Uko dusanga nka bamwe bamwe bose bakora uko bashatse, bazaba ugasanga bariko barakora bibanye n'ibyo bene byo barondera, ahubwo ntibarondere inyungu za bene gihugu, ugasanga ahubwo barondera inyungu zabo bwite. Rero kentangira ikibazo, nagenda baje mu cyumba nyishura mbere yuko demokarasi idatera imbere, nawe n'ibihugu byakozwe n'ibihugu by'abarabu cyangwa n'ibindi, mbega aho nibo bafata ingingo zikomeye kugira ngo ibihugu byabikolonize nabyo yabitere mu iterambere riramagi ibihugu byo muri Afurika. Aba murakoze.
Ndabashimiye.
Yego.
No mwishura bamvuga inyumvira?
Erega icyari butegere nuko amademokarasi kuvuga amatora henshi aba bantu bashaka kwigumiza ku butegetsi barayafata nko kumenga n'uburyo kuguma ku butegetsi. Ariko amatora muri demokarasi harakabyo kuko abanyagihugu bonyene bihindurira inzego barazingene bariko baratwarwa. Ariko uyu munsi icyo tubona cyane cyane mu isi n'uburyo bw'ingene abari ku butegetsi ahubwo bo kwibayo majwi bo henda abanyagihugu bakabaha n'uburyo kugira bagumize ku butegetsi, kandi abanyagihugu bazi ko atacu bariko barabama. Urya rero niho haca haba ingorane ku buryo uyu munsi tubona ko mu isi hariho igice kinini ubona ko kitemera ibintu bya demokarasi, kuko demokarasi ni ingene abanyagihugu batwarwa bwa mbere na mbere. Amatora ni guhindura inzego, guhindura ingene inzego zihari zibisikanya abandi bantu bakaza bagatwara, berekana ingene umunyagihugu azomererwa neza gusumba uko yahora. Ariko rero umuco tubona muri ko misi mu Rusiya mu Bushinwa muri Korea y'uburaruko ningene aba politike zihari ari ama politike bavuga bati twebwe turi ku butegetsi reka tukomeze ibihugu byacu bigira ingufu za gisirikare bigira ingufu z'ubutunzi hanyuma demokarasi dashaka bisubira inyuma kandi migambwe ntibeho niyababaho na habe tugambwe bari kuri kubitwa kuba ari muri demokarasi mugaba ari nk'umugambo umwe nicyo gituma nshavuga nti icyo ibihugu byose bihurirako na matora mugaba ugasanga kibayaha isiguro zimwe bamwe kugira ngo barabingena bayakoresha bagaruke abandi nabo arakavuga bati by'ukuri reka tuyakoresha maze duhindure ubutegetsi turabingena abanyagihugu biyumvira niko no kwishura uwo muntu
murakoze aha niho rero ibiganiro byacu bira